Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri tariki 15 z'ukwezi kw'12 umwaka w'2015. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo kuri micro muri iki gitondo.
The good news is we seem to have gotten some significant steps forward with the Ugandan government's preparations to begin talk. The bad news is of course that we've seen yet more violence, including fatalities in the dozens in Burundi.
Uwo ni Thomas Perriero, intumwa idasanzwe mu karere k'ibiyaga binini, avuga ko leta ya Uganda yabemereye ko yatanguje imyiteguro y'ibiganiro bihuza Abarundi. Iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya. Tutangurire yamara ku makuru avuga hirya no hino ku isi, amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse neza Aloys.
Mwaramutse Fidèle Niyongabo, mwaramutse na mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko atankeka inteko mvamakungu zirongowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugamba rwo kurwanya umuhari wa Leta Islamiste zigiye gutsinda urugamba. Ibyo Perezida Barack Obama yabishikirije jo ku munsi wa mbere ahejeje kubonana n'urwego rw'igihugu rujejwe umutekano mu gihugu mu biro bya Pentagone bijejwe kwivuna mwansi aha i Washington. Perezida Barack Obama amenyesha ko umuhari w'itera abwoba wa Leta Islamiste uri kuraneshwa kandi ko abawurongoye batakigiraho binyegeza. Ni mu ntumbero yo kuremesha Abanyamerika inyuma y'igitero cy'iterabwoba giheruka kubera mu gisagara cya San Bernardino muri Leta ya California mu ntango z'uku kwezi, aho umugabo n'umugore wiwe bishe abantu barenga 10. Leta z'Ubumwe za Amerika zimenyesha ko zizobandanya guha inyigisho za gisirikare n'ibigwanisha abasirikare ba Iraki n'abatavuga rumwe na Leta ya Siriya bari mu kugwanya umuhari wa Leta Islamiste. Muri Nigeria, igisirikare cya Nigeria cyarishe abayoboke b'idini rya Islamu b'abashite mu mpera z'indwi irangiye inyuma yaho bategeye imiduga y'igisirikare yarimwo urongoye igisirikare cya Nigeria. Umuhari w'abayoboke b'idini rya Islamu muri Nigeria witwa IMN umenyesha ko abasirikare ba Nigeria bishe abanywanyi babo barenga 300 mu buraruko bw'igisagara cya Zaria kiri muri Leta ya Kaduna. Hari n'ayandi maraporo amenyesha ko abafuye bari munsi ya 20. Ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatandatu igihe abayoboke b'idini rya Islamu bazibiriye ibarabara umujenerali Tokur Buratai arongoye igisirikare cya Nigeria yagira cemwo. Umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria Murambabarira yagiriza abo bayoboke b'idini rya Islamu kuba bagomba kwica iyo ndongozi y'igisirikare. Abo nabo barabihakana bakavuga ko abasirikare ba Nigeria bari bateguye kuva ubwa mbere gutera uwo muhari. Uwo muhari w'abayoboke b'idini rya Islamu ufise intumbero yo gushinga leta ishimikiye ku idini rya Islamu mu buraruko bw'igihugu cya Nigeria. Sudani naho leta ya Sudani ya Majepfo imenyesha ko igiye kurasa indege zose na za kajugujugu zizoba ziri mu kirere cyayo zitabimenyesheje ubutegetsi. Iyo ngingo yamenyeshejwe na General Paul Malonge Awane, umwe mu bategetsi b'igisirikare cy'umuhari wa gisirikare wa leta wishinze guhabuza Sudani SPLA uri ku mugwa mukuru Juba. Ministre wo kumenyesha makuru Michael Makuei amesha ko leta ifisi vyemeza ko hari indege zinjiza ibigwanisho mu mpisho mu gihugu ciwe. Ariko ku rundi ruhande, Ezekiel Lor Gatuk umunyamabanga ajejwe ivy'imigenderanire mu bagwanya leta barongowe na Rick Machar yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu basaba leta ya Sudani y'Epfo guhagarika iyo ngingo kuko iteye kubiri n'ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro yo kuwa 26 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka w'2015. Mu gihugu cha Ethiopia naho abantu 5 nibo basize ubuzima mu migumuko yabaye hagati y'inzego z'umutekano n'abanyagihugu bo mu bwoko bw'aba Oroma baba mu karere ka Oromia kari mu micungararo y'umugwa mukuru Addis Abeba. Ivyo byamenyeshejwe na leta ya Ethiopia ejo ku munsi wa mbere mu gihe abo banyagihugu biyamiriza umugambi wa leta wo gufatanya ako karere k'indimo n'umugwa mukuru Addis Abeba kugira hubakwe amaduka yo kudandarizamo. Ministre wa Ethiopia ajeje kumenyesha makuru Gachev Reda yavuze ko igitigiri cy'abafuye gishobora kwiyongera. Abarongoye iyo migumuko nabo bamenyesha ko abantu barenga 30 aribo bamaze gufa mu ndwi zitatu iyo migumuko muri ako karere ka Oromia imaze. Abantu bo mu bwoko bw'aba Oroma bagize ibice 40% by'abanyagihugu ba Ethiopia. Perezida Xi Jinping w'u Burusiya na Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika jo ku munsi wa mbere baremeranije ko bagiye gukorera hamwe kugira bashire mu ngiro amasezerano ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe aheruka kwemezwa i Paris mu Faransa. Ibyo bihugu kwa ari bibiri nivyo biri ku isonga ry'ibihugu birunga ikivyuka byinshi mu kirere bigatuma ibidukikije bihungabana. Mu kiganiro bategetsi babiri bagiranye kuri telefone, Perezida Xi Jinping yamenyesheje ko Ubushinwa bugiye gukorana na Leta Zunze za Amerika mu gushyira mu ngiro ayo masezerano.
Turagushimye Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ni umwanya w'amakuru yo mu karere. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriero atangaza ko Leta y'igihugu cya Uganda imaze kubagaragariza icyizere ko imyiteguro y'ibiganiro bihuza Abarundi ibandanye ku gihe icyo ari cyo cyose ibiganiro bishobora gutangura i Kampala. Ivyo yabivuze mu kiganiro ari Kinshasa yahaye ku telefone mugenzi wacu Eddie Gwema aradushikiriza inkuru y'idonido kuri icyo kiganiro.
Iyi ntumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kumwe n'izindi ntumwa zihagarariye imiryango irimo Afrika Yunze Ubumwe, Umuryango w'Abibumbye n'Umuryango w'Ibihugu by'Uburayi bakomeje urugendo mu karere k'ibiyaga bigari bagerageza gushakira umuti ikibazo cy'u Burundi. Bwana Perriero yavuze ko nyuma y'ibiganiro bagiranye na Leta y'Ubugande hari icyizere cy'uko ibiganiro bihuza Abarundi bishobora gutangizwa mu gihe kitari icya kure. Perriero yavuze ko uko ibiganiro bitinda gutangizwa niko inzira karengane zikomeje gutakaza ubuzima mu gihugu cy'u Burundi.
Turamaze amezi atari make dusaba ibiganiro bihagarikiwe n'abategetsi bo mu ntara itangura. Inkuru nziza dufite ni uko hari intambwe zikomeye zimaze gukorwa na Leta ya Uganda mu gutegura ibyo biganiro. Inkuru mbi nayo ni uko twasubiye kubona ubundi bwicanyi bwahitanye abantu batari bake. Umunsi wose wijana ibiganiro bidatanguye uratuma abantu babandanya gupfa maze inzangano zikarushirizaho. Birakenewe cyane ko abategetsi bo mu ntara ya Afurika y'Umuseruko batanguza ibyo biganiro kandi ku impande zose zirimo Leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo baje muri ibyo biganiro bagafata inzira y'amahoro.
Mubajije niba abagomba kuganira ni ukuvuga guverinoma y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo baramaze kwemera ko bazitabira ibyo biganiro. Perriero yavuze ko kugeza ubu abagize ihuriro SNARED aribo bamaze gutangaza ku mugaragaro ko bazitabira ibyo biganiro nta mananiza. Yavuze ko ntacyo uruhande rwa Leta rurabemerera ariko ngo bakurikije ibyo babona cyangwa ibyo bumva ngo Leta nayo ishobora kuba yemera ko ibiganiro by'amahoro ari cyo gisubizo cy'ibibazo biri mu gihugu. Kuri uyu wa kabiri biteganyijwe ko izi ntumwa zizasura igihugu cy'u Rwanda. Ibi bibaye mu gihe umuryango Refugee International usohoye itangazo ritunga agatoki u Rwanda kwinjiza impunzi mu mutwe w'inyeshyamba zirwanya Leta y'u Burundi. Bwana Perriero yashimangiye ko inkambi z'impunzi ari ntavogerwa.
Well, we'll be traveling to Kigali tomorrow as an envoy team, and I've certainly been there on previous trips to the region, and we've tried to make
tugiye kuja i Kigali turi mu rwe w'intumwa turamaze kugaragaza tubwira ibihugu bibanye by'u Burundi ko amakampi impunzi ari ibibanza byo kubahiriza ibikorwa byose byo kuja muri ayo makampi kwinjiza impunzi mu mirwi itwaje ibigwanisho ari ikorwa ihunyanga amategeko mpuzamakungu. Ikintu cyose kiriko kirakorwa iki gihe kugira ngo ingwano yongere mu Burundi aho kugabanya uruhagarara no guhimiriza abanyagihugu ngo bafate inzira y'amahoro kizogira ingaruka mbi.
Ishyirahamwe rijejwe gutabara rikorera i Washington Refugees International yarasohoye raporo yaryo ejo ku munsi wa mbere aho ritangaza ko ritewe impungenge n'ibivugwa n'impunzi z'Abarundi ziri mu Rwanda vy'uko zinjizwa mu gisirikare n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Eugene Mukankusi.
Muri raporo umuryango urengera impunzi Refugees International ugaragaza izo mpungenge ku mpunzi z'abarundi uvuga ko iyo mitwe ifite intwaro ishyirwamo abarundi n'abanyarwanda ibyo bikorwa bikaba birenga ku itegeko ry'u Rwanda no ku itegeko mpuzamahanga kandi bikaba bishobora guteza umutekano muke mu karere uwo muryango usanga ikintu kihutirwa ari uko impande ziri mu mirwano mu Burundi guverinoma y'u Rwanda n'umuryango mpuzamahanga bigomba kwamagana byivuye inyuma kandi bigakumira ibikorwa byo gushyira impunzi z'abarundi mu mitwe y'inyeshyamba. Umuryango Refugees International uranasaba ibihugu byo mu karere Uburundi buherereyemo kurinda no kurengera impunzi ntizishyirwe mu mirwano. Urasaba kandi ubufatanye hagati y'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR n'imiryango ikorana nayo mu bikorwa by'ubutabazi iyo miryango ikagira uburenganzira busesuye bwo kugera ahantu hose impunzi ziri. Impunzi n'abakozi b'ubutabazi bakabasha kuvugana mu ibanga. Umuryango Refugees International urasaba kandi ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR abakorana nayo guhita byohereza abandi bakozi bo kurinda impunzi bakorera mu Rwanda kandi ku buryo buhoraho. Icyo gihe bacunga inkambi mu mugoroba kandi bagakumira ishyirwa ry'abana mu mirwano. Uwo muryango urasaba inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU na Afrika yiyunze hamwe n'abaterankunga ku rwego mpuzamahanga kotsa igitutu u Burundi n'ibihugu bituranye bikubaha abasivili n'amategeko arengera ikiremwamuntu mu gihe cy'ubuhunzi kandi bigashyiraho ibihano ku bantu cyangwa se imitwe yahohotera abasivili n'ikiremwamuntu muri rusange nk'impunzi. Muri iyi raporo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana rirasabwa kurinda abana b'abarundi b'impunzi bakozweho n'ubushyamirane no kurinda abana baturanijwe gushyirwa mu mitwe y'inyeshyamba.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ejo ku munsi wa mbere abasirikare n'abapolisi bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi niho baburanishwa igitega mu ngoro ya Sentare yiyungururizo ry'igitega. Abaregwa basavye kutaburana kuko batari bahawe kopi y'ivyo bagirizwa Sentare ishima kubandanya kubaburanisha imaze kuborohereza muri bimwe bari basavye. Urubanza ruzobandanya. Urubanza ruza kubandanya uno munsi kuwa kabiri aho haza kuburanishwa indwi muri abo barimwo aba generali batatu. Ni nkuru ya Fidel d'Antoine Sabimana.
Abo bagirizwa gushagwirika ubutegetsi bose ko ari 28 baje bapakiye mu ikamyo y'igisoda icunzwe n'abapolisi 56 kuko umwe wese yarafise babire bamucunze igihe c'isaha 4:30 niho bashika mu ngoro y'ubutungane ya Sentare y'iyungurizo y'igitega. Urubanza rwaciye rutangura igihe c'isaha 5. Abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi bose bagirije ivyaha bitatu: gushaka gusenyura inzego z'igihugu, kwica abasoda, abapolisi n'abanyagihugu, hamwe no kubomora amazu n'inyubako za leta. Abagirizwa bose bavuze ko badashobora kuburana kuko ivyo bagirijwe ari ubwa mbere bavyumvise, bagasaba ikopi y'ivyo bagirizwa kugira ngo bategure ivyireguro. Ikindi basavye imbere yo kuburana nuko bafungwa mu buryo butitura agateka kazi na muntu, bagasaba ko vyohinduka. Abo banyororo bavuga ko bafungiwe mu cumba kimwe c'imetero 3x2 ari batanu, bakiherera mu kadobo kamwe tagira n'umurumyo. Ivyo navyo bakavuga ko ari ugufatwa nk'inyamaswa, bakavuga ko badashobora kuburana mu gihe badafashwe runtu. Ikindi bavuze cerekana ko bafunzwe binyuranye n'amategeko nuko aciye amezi 6 bataraburanishwa. Hari umwe mu bagirizwa guhirika ubutegetsi yavuze ko umwe mu bamwunganira atarashika mu Burundi, agasaba ko borindira agashika mu wajiji wari we. Avuga ko ari umubirigi yitwa Bernard Menge umushikiriza manza yamwishuye ko iryo zina ririmwo muri iyo dosiye yo gushaka guhirika ubutegetsi. Abunganira abagirizwa basavye ko n'abapolisi baza ari benshi ko bogabanywa mu ngoro y'ubutungane ko basa ari nabo bayiharije inyuma y'impari nyinshi Sentare yabangiriye. Igarutse gusasa yatanze inyishu ku makenga ababurana n'ababuranira batanze. Ku bijanye n'abapolisi binjira ari benshi mu ngoro y'ubutungane, Sentare yafashe ingingo kwejo hazo kwinjira batatu abandi bakarindirira hanze. Abavuze ko ko bumvise ivyaha bishasha mu byo bagirizwa sentare yavuze ko bazobigaruka ko mu gihe bazo hari ko baraburanishwa ido nido cy'urubanza naho kubijanye no gufungwa bunyamaswa sentare yavuze ko bagiye guhabwa umwanya wo gusenga nk'abandi banyororo hamwe no kota kazuba akadobo ko kwihereramo bazoca bitunganya mu gihe bazoba bahawa kanya hukota kazuba sentare yahavuye ifata ingingo ko ndwi muri abo bagirizwa gushagurika ubutegetsi bazorengutswa imbere y'intahe ejo ku munsi wa kabiri muri abo ndwi harimo general major Cyril Ndayirukiye general de brigade Zeno Ndabaneze general major Juvenal Niyunge ko batazira kiroho hamwe na colonel Daradango igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Ibidashize byase igihe cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Naho mu Rwanda ku munsi wa kane w'ingendo z'abagize inama nshingamateka basobanurira abanyagihugu ibyahinduwe mu ibwirizwa shingiro, babandanya gusaba abanyagihugu gutora ego muri referendum. Yamara hari bamwe mu banyarwanda bavyamirira kure bavuga ko bariko barica amatora. Eric Bagirubusa yari mu karere ka Muhanga mu bumanuko bw'u Rwanda.
Nta na hamwe turagera mu ngendo z'abagize inteko ishinga amategeko basobanurira rubanda impinduka z'ingenzi ku itegeko nshinga ngo tuhave hatagize umwe mu basobanura. Ahamagarira rubanda kuzatora yego muri kamaramaka. Uyu wa mbere mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda, Madame Jose Kankera, depite ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi iri ku butegetsi, niko yabikoze imbere y'imbaga.
Muzaritora se ni kuwa gatanu. Gutora ibyo mwadusabye kuvugurura ni ugutora yego. Nimutora oya muzamwinyizemo. Umuntu rero abonye intore zinyuramo kaba ari akaga, sibyo? Kirazira kikaziririzwa kwinyuramo, sibyo ra? Kandi mu majyepfo ho gisanzwe kizira, siko bimeze? Mu majyepfo uretse ko no mu Rwanda hose kizira, ariko mu majyepfo ho ni ibindi, siko bimeze? Mu gutora itegeko nshinga we ntawe uteze kuduhiga intara.
Ibyo umudepite yakanguriye rubanda kugutora yego na mugenzi we Mukayuhi Rwaka, nawe ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi iri ku butegetsi yunze murye. Abayobozi mu karere ka Muhanga duhereye kuri Bwana Francois Uhagaze ushinzwe ubukungu muri ako karere bo barushijeho.
Nta jwi na rimwe dushaka gutakaza, umubare w'abantu muri iki gihugu bakwiye gutora urazwi no mu mazina, si ukubamenya gusa. Niyo tuvuga ijana ku ijana, nuko ijana ku ijana rigomba kuba ijana ku ijana, tugomba kuburaho na dukeye.
Ibirenze kuri ibyo, Bwana Uhagaze yasabye n'abatazi gusoma no kwandika kuzajya gutora batarombereje ku ifoto ya Perezida Kagame, kuko ngo hari abatekereza ko ariwe bazajya gutora. Uyu muyobozi yishyize mu mwanya w'abakozi ba komisiyo y'amatora yigisha uko bazatora, yababwiye imiterere y'ikarita y'itora kuva ku ntangiriro kugeza ku ndunduro yayo, ashimangira kuzatora yego kandi ku byagaragarira amaso bamwumviye.
Yego nshinga twese. Yego, yego, yego. Murakoze cyane. Aho
yasezeranije ubusabane ku rwego rw'akarere nibatora mu buryo yitabwa neza. Ubwo busabane atatomoye bwaje kuvugwa na Bwana Francois Ndejeje, umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Nyamabuye.
Kwebwe tuzatora hakiri kare mbere ya saa mbere tube twarangiye.
Aho
kuko tuzahita duhamagara ku buyobozi bw'akarere tubamenyeshe ko twebwe twarangije gutora. Ni ukuvuga ko bazahita bohereza intumwa ikareba, yareba kuri lisiti y'itora igasanga abantu bose bagombaga gutora bagize bate barangije. Hanyuma cya kimasa bakakiduha tukakivovora. Nta mpamvu yo kugishorera ngo bakivane hano bakijyane kure kandi duhari natwe.
Ubu butumwa bwatangirwaga mu ruhame amashyari yose, ariko ku mutima ho ndi kure nk'uko Abanyarwanda babivuga. Hari abatanyuzwe mu bari aho. Umwe mu bemeye kuvugana n'Ijwi rya Amerika yadusabye kumuhindurira amajwi no kubika imyirondoro ye kubw'umutekano we. Yatangiye avuga ko ibikorwa bitamushimishije.
nabona jeje urabona ko nk'ibiganiro tuba turimo ya ndo umunyarwanda nkunda n'igihugu cyanjye ntabwo ndi muri opposition ariko uburyo bikoze ndabona bibogamye nje
bibogamye hehe
urabona ahantu bavuga ati umuzatore ngo uduhoya ntibirimo urumva asanzibiza asisanzibiza abaturage urumva umuturage wo mu cyaro urumva azazare azikore yego kandi byagakwiye kuba ari ibintu umuntu yahitemo
bari kwica amatora mbere niba nkumva neza
urebye niho kwica amatora iriya ngingo yatangiye kuvugwa aho manda ya nyakubahwa perezida wa repubulika yacu igiye kugerera ni nabwo yatangiye kuyisansibiriza nanjye ubwanjye nitwago nizi ntabwo nari nyizi
babatuma icyo abadepite bari gukora ibi
igihugu cyanjye kugitera imbere cyane n'abanyarwanda akabana neza ariko rero ibi ngibi nk'abantu bahagarariye igihugu ari badepite baranga ntabwo bakwiye kuba ari bo basansibiza abaturage ngo gutora hoya ntibirimo
twari dusuye nk'abanyamakuru ahubwo ndibaza aho mutuyeho bimeze bite mu nzego z'ibanze
mu nzego z'ibanze nawe urabyumva iyo bibanye hejuru naratonze inzego z'ibanze zitiyibona
mufatiye ku byo mugenda mubona amatora bayitega bate
amatora bayitega nyine azaba ijana ku ijana nyine urumva ko amatora nyine n'ubundi ni nk'umuhango ukurikije ibyo bamumvishije
si uyu gusunenga ibikorwa n'abagize inteko ishinga amategeko bahamagara amarangamutima ya rubanda mu gutora yego muri kamarampaka hari na bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu bibona bityo biravuga ko niba amahanga atunga agatoki inteko ku gutekinika cyangwa kudakora ibiciye mu mucyo abayigize bagakomeza guhatiriza muri tora yego bisobanura ko n'ubusabe bwo shingiro y'irivugururwa ngo Perezida Kagame yemererwe kwiyamamariza gutegeka u Rwanda butaturutse ku muturage ingingo y'ijana na rimwe itegeko nshinga abaturage basabye ko yahinduka igafungurira imiryango Perezida Kagame abadepite n'abasenateri barayisobanura byimbitse kandi bakagaragaza ko nta mpungenge kuba yaravuguruwe ku myaka irindwi ikajya kuri itanu kuko ijana na mirongo irindwi na kabiri iteganya inzibacyuho y'imyaka irindwi uzategeka akazabona kwiyamamariza kuri manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa rimwe barasobanura kandi ko abasenateri kimwe na perezida na visi perezida b'urukiko rw'ikirenga bakuwe ku myaka umunani ku butegetsi bwa manda imwe bashyirwa kuri manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa rimwe ingingo zitajyanye n'igihe nk'izavugaga iby'inkiko gacaca mu itegeko nshinga rivuguruye zavuyeho kuko inkiko gacaca zasoje imirimo yayo imishinga ikomeye nka za gari ya moshi zihuza u Rwanda n'akarere ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera n'ibindi biri mu nkingi za mwamba abadepite bibutsa rubanda ko nta wundi wabishobora nyuma ya 2017 bikaba bimwe mu byatumye basaba ko Perezida Kagame yazabisoza ingendo nk'izi kubagize inteko ishinga amategeko zizarangira ku itariki ya 16 iya 17 z'uku kwezi bari mu mahanga buke batora referendum cyangwa kamaramaka akabagira ubusa ijwi rya Amerika imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda
kwindi nguru yerekeye u Rwanda Colonel Tom Byabagamba na General de Brigade Frank Rusagara bagirizwa ibyaha birimo kwangisha abanyagihugu ubutegetsi basavye sentare kutazokoresha ibimenyetso vyakuwe kuri telefone na email vyatanzwe n'ubushikirizamanza Asumpta Kabo yari Kigali yarakurikiranye ugo rubanza
ikimenyetso cyatangwe n'ubushinjacyaha cyakuwe muri email za General de Brigade Frank Rusagara wasezerewe mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse na telefoni ye cyateje impaka mu rukiko ubushinjacyaha bwasobanuye inyandiko Frank Rusagara yohererezaga inshuti ze harimo na muramuwe Colonel Byabagamba izo email zabaga zirimo inkuru zanditswe zisebya leta y'u Rwanda kandi zanditswe nabo muri RNC ishyaka ritaremerwa mu Rwanda cyangwa ibindi binyamakuru mu nyandiko ngo yohereje kuri email harimo ya Rudasingwa Theogene ivuga amadayimoni arindwa atuma ngo Paul Kagame aguma ku butegetsi izi email Frank Rusagara ndetse n'umwunganizi we bavuga ko zitahabwe agaciro ko zatanzwe nyuma ubushinjacyaha bwararangije kuregera urukiko kindi uregwa n'umwunganizi we basobanura nuko telefone batanze ngo zisuzumwe ziteriza General Frank Rusagara uregwa kwibaza aho bashingira bavuga ko ibyasanzwe kuri email cyangwa kuri telefone aribye mu gihe telefone bifashishije bamukurikirana basanze ikoreshwa ari undi muntu utari Frank Rusagara. Frank Rusagara yanavuze ko ubushinjacyaha bwinjiye muri email bwisiye kandi atarigeze abazwa amazina akoresha kuri iyo email ndetse n'umubare we w'ibanga. Ibi uregwa akabishingira basaba urukiko ko rutesha agaciro iki kimenyetso cy'uko cyakorereweho atari nyiracyo. Umwunganizi wa Frank Rusagara Maitre Buhuru Pierre Celeste wavuga ko ubushinjacyaha bwihaye kwinjira mu buzima bwite bw'uwo yunganira. Izi mpaka kandi zabaye ku nyandiko yanditswe tariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 umwaka ushize n'ubushinjacyaha bukuru iha uburenganzira ubushinjacyaha bwa gisirikare bwo kugenzura no gusoma email za Frank Rusagara. Umwunganizi wa Rusagara akavuga ko batunguwe no kubona baragiye muri email za 2013 kandi uburenganzira bahabwaga ari ubwo kugeza mu kwezi kwa 9 umwaka 2014. Ubushinjacyaha buvuga ko igihe cyose urubanza rutaratangira kuburanishwa, urega abafite uburenganzira bwo kongera muri dosiye ibimenyetso by'inyongera uko bigenda biboneka. Icyemezo cy'umucamanza kuri izi mpaka nticyagiye kure y'ibyavuzwe n'ubushinjacyaha, maze umucamanza avuga ko ibyo ubushinjacyaha bwakoze bwo kuzana ibimenyetso bishya bikuwe kuri telefoni cyangwa kuri email nta cyaha kirimo. Gusa urukiko rufata umwanzuro wo kuzasaba ibisobanuro ubushinjacyaha bukuru bwatanze icyemezo cyo kujya muri email na telefoni za Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba, kuko byaje kugaragara ko telefoni zifashishijwe atari iz'abaregwa uko ari babiri. Icyaha cyo kwangisha abaturage ubutegetsi buriho kiregwa Rusagara, ubushinjacyaha bugihera ku magambo abatangabuhamya bemeza ko yavuzwe na General de Brigade Frank Rusagara wasezerewe mu ngabo ko u Rwanda ari igihugu kiyobowe n'igitugu, ngo leta idafite ubutegetsi buhamye, ndetse Rusagara ngo yavuze ko mu Rwanda nta bwisanzure bwo kuvuga icyo ushaka buhari. Kuvura urubanza rwatangira kuburanishwa mu mizi yarwo, abaregwa Colonel Tom Byabagamba na General de Brigade Frank Rusagara bamaze kwiregura ku cyaha kimwe bahuriyeho cyo kwangisha abaturage ubutegetsi buriho. Urubanza ruzakomeza mu mpera z'uyu mwaka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Njuti mwese muduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamari imbere yaho. Reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru bya bigize amakuru yadushikirije. Aloyce.
Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko atankeka inteko mvamakungu zirongowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugamba rwo kurwanya umuhari wa Eta Islamiste zigiye gutsinda urugamba. Iryo Perezida Obama yabishikirije jo ku munsi wa mbere ahejeje kubonana n'urwego rw'igihugu rujejwe umutekano mu gihugu mu biro bya Pentagon bijejwe kwivuna umwansi hano i Washington. Perezida Barack Obama amenyesha ko umuhari w'iterabwoba wa Eta Islamike uriko uranesha kandi abawurongo oye batakigira isaganirizo. Ni muntu mbere yo kuremesha abanyamerika inyuma y'igitero cy'iterabwoba giheruka kubera mu gisagara cha San Bernardino muri leta ya California mu ntango zo kukwezi, aho umugabo n'umugore we bishe abantu barenga 10. Muri Nigeria, gisirikare cha Nigeria carishe abayoboke b'idini rya Islam babashite mu mpera zindwi irangiye inyuma yaho bategeye imiduga y'igisirikare yarimwo urongo y'igisirikare cha Nigeria. Umuhari w'abayoboke b'idini ya Islam muri Nigeria witwa IMN umenyesha ko abasirikare ba Nigeria bishe abanywanyi babo barenga 300 mu buraruko bw'igisagara cha Zaria kiri muri leta ya Kaduna. Hari ayandi maraporo amenyesha ko abafuye bari munsi y'igitigiri cha 20. Leta ya Sudani ya Majefu imenyesha ko igiye kurasa indege zose na za kajugujugu zizoba ziri mu kirere cyayo zitabimenyesheje ubutegetsi. Iyo ngingo yamenyeshejwe na General Paul Malonge Awane, umwe mu bategetsi b'igisirikare cy'umuhari wa gisirikare wa leta wishinze guhabuza Sudani uri ku mugwa mukuru Juba. Ministre wo kumenyesha makuru Michael Kuei amesha ko leta ifise ivyemeza ko hari indege zinjiza ibigwanisho mu mpisho mu gihugu cha Sudani ya Majefu. Mu gihugu cha Ethiopia naho abantu 5 nibo basize ubuzima mu migumuko yabaye hagati y'inzego z'umutekano n'abanyagihugu bo mu bwoko bw'aba Oroma baba mu karere ka Oromia kari mu micungararo y'umugwa mukuru Addis Abeba. Ivyo vyamenyeshejwe na leta ya Ethiopia jo ku munsi wa mbere mu gihe abo banyagihugu biyamiriza umugambi wa leta wo gufatanya ako karere k'indimo n'umugwa mukuru Addis Abeba kugira hubakwe amaduka yo kudandarizwamo. Minisitiri wa Ethiopia jejwe kumenyesha makuru Geta Chewereda yavuze jo ku wa mbere ko igitigiri cy'abafuye gishobora kwiyongera. Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa nawe amesha ko agiye gukorana na Perezida Barack Obama kugira bashire mu ngiro ivyavuye mu masezerano y'i Paris.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiya. Mwakoze kudutega amatwi, mukanya ibiganiro byacu birabandanya.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9, FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Abo turi kumwe mwese mwiriwe amahoro, muri kumwe na Thomas Kamirindi muri sanga Facebook VOA radio yacu, naho WhatsApp ni 1 202 841 9931. Muri sanga rero murabizi kuwa gatanu ibara ryaraguye ibujumbura, abantu benshi barapfuye, none amahanga arabyamaganira kure. Uyu mwanya nanone nuwanyu, nta mutumire twashatse kugira, turakomeza rero kwifatanya namwe. None rero murabivugaho iki byo byose kwa makungu yahagurutse yagahagarara, ariko rero harabavuga bati na amagambo gusa, hakwiye ibikorwa. Nka Paul Nahumuremyi aravuga ati ibiganiro ninkenerwa pe, ariko biragoye cyane kuko ivyo mu Burundi biboneka ko hari ikivyihisha inyuma kandi kiri hanze y'u Burundi. Rero ikitubabaje, inzira karengane ni nyinshi cane cane le jeune kazoza ku Burundi. Hanyuma uwitwa Donatien ati ibiganiro nkuru nziza yaravyanse kandi amakungu arabibona, sangwa baretse ngo duhone, nibabikora ariko Imana izobibabaza. Nkomeza ngusabe Joel ati none ga yemwe umuntu atewe su kwivuna. Hanyuma uwitwa Jean Bingwa Democrat niko yanditse kuri Facebook ati hari ubwicanyi budahangayikisha umuntu numwe, hari ubutungane buhari mu Burundi, anketi zikunda gute mu Burundi guhera kuri Ernest Mani, irumva hari anketi, twe dushaka abadukurira ko bano bicanyi ivy'amajambo twarabihazi, nibareke Imana izo twitabarira. Ngibyo rero bimwe na bimwe abakunzi bacu ubanditse. None rero duhamagare Kwizera atubwire nawe uko abitekereza ari kuri telefone. Kwizera wiriwe neza? Ntabwo telefone ye ikunze. Firma we nawe arategereje kuri telefone. Firma wiriwe neza?
Wiriwe.
Umeze ute Firma?
Meze neza, ukenye n'ibyo mu Burundi.
Yego, uvuga rero kuri ibyo by'amahanga yamagana ibyabaye kuwa gatanu mu Burundi.
Mbona nuko amahanga nayone nta kintu kiboneka ariko aradufasha, kuko bishinga bavuga amajambo gusa kandi batuma abantu baguma bakikira. Ese mbona yuko umuntu w'igihugu atari yuko yoba ashaka ibiganiro, kubera yuko aba bashyizeho ikintu cyitwa umuguje ibiganiro, nicyo cy'umugwi, ndetse abona n'ikintu n'ibintu bitagira
Ari icyo Firme, urakoze cyane. Telefone yawe ntabwo iri gucamo neza, ndumva byakomeye ntazi uko bimeze. Urakoze Firme. Noneho duhamagare Patrick. Patrick, wiriwe neza?
Wiriwe neza Kamirini.
Yego yego. Nawe tanga igitekerezo cyawe.
Yego. Igitekerezo cyacu nuko nyene mu Burundi ibintu biguma nyene bimeze nabi. Ngoma ungu naba ndi bose ngo baguma bamagana ibiba mu Burundi. Ona nk'ibintu byabaye kuwa gatanu, urumva haba ibintu bitari nkumva ho munyagabi nta kambi yari ihari. Ubwo abantu bashyirwa basova mu gatondo kugera ku mugoroba, urumva byose gute ko urumva n'abagwanyi bose bari cyangwa uturabye mu mafoto, hari umuntu mwabonye yari ku mu bagwanyi babo baberekanye yarambaye muzi y'igipolisi basa ngo yigize dango bose n'abanyagihugu gusa aribo bangombe amasengere andi arza macho ari kwa nka mafana yumva biterwa cyane nibintu bivuga sigurise kuvuga ngo bari ko bicabagwanye abagwanye bari mu gisagara ngo ntibamugisagara abagwanye bamwishyamba mu kibira
none se ubwo bw'abasirikare n'abapolisi barwanye nande Patrick we
bijye nyene tuvuga turavuga urumva twariko turavuga ndiho ndavuga ngo munyakabiga ubonye abantu bose bapfuye bari bajyane babibizika nta muntu n'umwe yari yambaye impuzu y'igisoda cyangwa kumva kuko umugwanya afise ibi buriburi atuma yambara impuzu imwe y'igisoda n'ikiyato z'igisoda mugabo atafise umwambaro kuba ari umugwanyi mugabo ntacyo cyerekana ko ari umugwanyi na kimwe yari afise
Patrick urakoze noneho duhamagare Jonathan wiriwe neza
yego wiriwe amahoro
yego nawe ni amahoro se
yego n'amahoro
yeterera
icyumviro mfite ni uko muri ino minsi nk'umuntu agiye gutembera Bujumbura utari umujene wabo usanzwe uzi ufashwe ubona ko umenga uri umurwayi ahubwo rero byiza boza bararaba umuntu bakamwaka ibyangombwa bakamwihweza hama apana kujyanirizako icyumviro kibanze cyari ibyo
ye Jonathan urakoze cyane
murakoze inama
radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turimo kuganira rero mu kiganiro muri isanga ku byabaye kuwa gatanu mu Burundi intambara yahitanye abantu benshi cyane hanyuma rero amahanga akaba abyamagana yivuye inyuma kandi asaba yuko habaho ibiganiro asaba yuko habaho za nkete kubera ko nk'abanyaburayi Mogherini na Nerven Mimica batanze itangazo bavuga yuko hari abantu bishwe badafite aho bahuriye n'imirwano abasivile b'inzirakarengane hanyuma rero bagasaba yuko habaho za nkete ni ukuvuga kujyana abantu mu butungane Afrika yunze ubumwe nayo yatangiye kubyicarira ndetse n'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika noneho duhamagare Rukundo wiriwe neza
ego mwiriwe neza
urakomeye se
ndashimye Imana ubuke nyene byicige
ye uravutangaza iki
giye kweri nashaka ntangaze ku biri ko birabera ngaha mu Burundi
naho icy'amahanga abivugaho ntabwo nta gitekerezo bifiteho
no nawe nyine ndasema ikibazo none uraze iby'amahanga aguma avuga bazorunga ikinywe ku mpaka no abantu bakaguma bafa mbona ibintu bavuga ngo by'ibiganiro simbona icyo bizova kubera ko uraraba abantu baguma bafa batora abajene babica bagacavuga ngo n'abaroberi none umengana gakino kariho karabo ikindi nacyo kuri ibyo biganiro sinzi ko bizosangura abajene tumaze guhera cyangwa si vrema mbona ibyo biganiro kwanza bo byiyozama bakarungika abasirikare bakazama bagacungera umutekano w'abanyagihugu
ingabo z'igihugu n'igipolisi ntabwo by'u Burundi ntabwo mubyizeye
oya aho bigeze ubu nushobora kwizera polisi ashobora kuza mu rugo agafata abajene akabapfukamikanza amakaba yaratsaba wo ukibizera kandi
Rukundo we urakoze cyane yego
icyo navuga jewe nuko gusa burungi inge zikagira amatoza zigafata abantu baguma bica abantu hama urabona ko ikibazo cya manda mbona umenga cyananiranye kandi mbona umenga no kwesa ntiyorefura izabo burungi kabantu hama baja bikemura kubera ubaho bigeze nta gipolisi twizeye n'abatoda twizeye bafata umugenzi wawe bamutwaye ibyo bundi ukazi kagenda ugatanga mwamutoye nk'ari ari kiziga kandi yatwawe n'abantu bajeje umutekano
Rukundo urakoze
sawa namwe murakoze
noneho duhamagare Diouf wiriwe neza
wiriwe
bite Diouf we
amara ubuke n'ibintu by'abadene bo ngaho Bujumbura namwe mwama mu byumva
yego n'amahanga arabyumva kandi arabyamagana wowe urabitekereza y'ikibi by'amahanga
by'amahanga no kubera ko twumvise Amerika yamagaje abanyagihugu babo ngo bisubirire mu gihugu cyabo atumenga natwe baraduhese nibara ukuntu babidukurikiranira kuko nka twebwe ubona turi abanyagihugu bo hasi iyo hageze ibintu cyane cyane abapolisi birara mu bantu bakiyibata ngo nibo babaga bakibitero kandi bamwe bamukasanga turiko turarengana nuko rero ayo mahanga nyine yobandanya mugabo ariko ntashyire mu majambo gusa n'ibikorwa by'imbere
yee
Diouf saba rero icyo amahanga sabwe
naringize ngo urarangije gutanga igitekerezo cyawe uracyari cyo ufite cyo kongeraho
ikindi nacyo nanjye nari ntayizatse ibyo bintu mugaba gusaba dushikirije ibiharuro bike ngo hapfuye abantu 79 ariko abantu bari begereye ahantu byabereye neza na neza bavuga yuko hapfuye abarenga 200 kandi nka bose barabajene gusa babasore abagabo gusa
Diufwe, urakoze cyane rero.
Ndabona yuko turiko turagwa mu moyo kandi byo bintu bimwe mwatani byo tubatu.
Diufwe, urakoze.
Murakoze namwe.
Noneho duhamagare Jean de Dieu. Jean de Dieu, wiriwe?
Mwiriwe.
Umeze ute Jean de Dieu?
Ni more buke gusa.
Ye, yeah, yamahanga ukwamagana ibyabereye mu Burundi urabitekerezaho iki?
Ibyabereye mu Burundi na Kamara maza birateye n'ubwoba cyane kubona batira ibirindiro bikomeye nyabijya. No kwi no na sende de kiri mu ishyamba ni igivutera.
Kandi yararwanaga.
Yababaye kubona amakungu atana kimwe bivuze ko cyane ahubwo ni yaguruke igihe kimivuze ko kweri.
Ya yahagurutse arabyamagana hari HCR hari ministre w'ubanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari abayobozi b'umuryango w'uburayi bw'unze ubumwe hari Afrika hari umuryango w'abibumbye bose barabyamagana ubwo se si uguhaguruka.
Wapi turashikira bashaka kweri mu Burundi uraze agatika kazi na muntu kubahirizwe mu Burundi kweri karaho nyanzwe kweri nikakibaho n'ikindi twashaka ubwigenge demokarasi mu gihugu yaratakaye sini ya kera twashaka ikindi nacyo amakungu agira icyo dufasije cyane ireke amajambo ireke ibyo by'amanama igira icyo bivuze ko cyane kweri kubera natwe ngaho ku mutakura twahereye twarenze
uri ku mutakura muri Bujumbura
yego
hiriwe hatese uyu munsi na mahoro nta mwakoze utwanyu bisanzwe
amahoro arahari buke gusa uraje nge na karere kameze numengo ugenda n'ubwoba kubera ibintu bicyanguye ubona biruka nyine nituzi natwe kweri twarushe twarambiye
Jean de Dieu urakoze cyane
urakoze nawe muzokwame mutwakura muri cyo biganiro cyane kweri mutubwiye mudushikire imbere mugire cyo mutubwirira namwe ba
ye tuzajya tubikora rwose buri munsi nkuko bisanzwe urakoze
sawa urakoze nawe
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga muri gutanga ibitekerezo byanyu kuri aya mahanga yamagana ubwicanyi bw'abayi kuwa gatanu iBujumbura noneho kuri telefone duhamagara Abdul wiriwe neza
miriwe neza Thomas Kamiri
Yego umeze ute se?
Yego neza kabisa jewe naitwa Abdul Mbarebanye na warani twa Jome Dwanyatiye banye baranyatiye kwera ndumwizirima kwera ni Abdul.
Ye tanga igitekerezo cyawe.
Yego mbanje kuramutsa barundi bose ariko atwumbiriza mbanje no guhapore abantu bose bahuze mu bitero byabaye kwa gatanu w'indwi yahera. Yego ku gitekerezo cyiwanje. Cyakuvuga kubwicanye buri ngaha mu Burundi.
Yego.
Dusaba twugere leta y'Burundi na leta y'Burundi dusaba yuko yogira ibiganiro n'ingoga kugira natwe abarundi umutekano we umwe neza kuko turabye ubwicanyi ngaha mu makarce magrenade ariko araba ni byinshi cyane
hari amagrenade aherutse se kuvuga
none nyakuwa wa Tomasi ko twama hari ijoro ryijyana amagrenade atariko aravuga ryari twumvise muzamusaga ngo batwaye abantu wumvaga Tomasi wumva twogereka kuvuga ngo tworeka kugira ubwoba kandi abantu ariko barapfa baterwa amagrenade ahubwo cyo twosaba nibarabe bagira ibiganiro kugira natwe tuje mu mutekano tube neza kuko abantu tusigaye tugenda mwenga turi ibintu bigumbagumba kubera umutekano muke
Abdul urakoze cyane
ikindi Thomas cyo nuvuga
wanzura
yego cyo nusaba ugwaruka tusabye ugwaruka ko go kumba impanuro ugira ni ruje rwaduragurika tuko ari ugwaruka rumwe rwabarujya mu bintu by'ingwano kandi ingwano atadukeneye bisaba ko ubwo gwaruka rwereka kujya mu ngwano murakoze
ye urakoze cyane Abdul munsi mwiza Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Yego. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho duhamagara Jean-Paul. Jean-Paul, wiriwe neza?
Niyo Thomas.
Urakomeye?
Yego, Burundi.
Ye. Ibyaya mahanga avuga urabitekerezaho iki?
Ka mahanga ariko aravuga. Iyo ndiwe natwenda ko ndiko twaraba. Bona tani cyo yakoze ntana hino ikarafa yuko birafasha mu byo bavuga byose. So aho basore amatangazo bavuga barabona ko umuntu isa nk'ungiza atakinanye nk'ibibubwiye kuko ibyo turaraba nk'ibyabaye ku munsi wa gatanu ntituravuga yuko turasaba yuko na leta ngo ngice ibikora kuko
Jean Paul turagushimye. Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi kinyarwanda none ntuwa duhamagare Albin. Albin wiriwe neza?
Wiriwe Thomas Kamini.
Umeze ute?
Amahoro.
Nuko ibi by'amahanga urabitekerezaho iki?
Ee muri bahindura imvugo. Bakwiye kuvuga ati ntibigasubire nayo kuvuga ngo turabyiyamirije kutiyamiriza umva bisigurije iki uwo babaza ati ayo majyambo muvuga musi asigura iki ahubwo bakwiye kuvuga ati prisia mesa cyangwa ntibigasubire nicyo numva mwari matangazo bovuga kuko nta yindi mfashanyo umuntu yovuga ngo bazoza n'imfashanyo ntabyo bashoboye nta yindi mfashanyo ntiwokinga bapfa ngo bareke gupfa yego nicyo numva novuga.
Albin urakoze.
Murakoze na mutima.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga noneho duhamagare Prudence. Prudence wiriwe neza?
Wiriwe.
Yego tanga igitekerezo cyawe.
Icyumviro cy'iwanjye nuko ibyaye matangazo ayo matangazo baguma bavuga bakavuga ku rurimi nta kintu jembona na kimwe bashoboye ko abantu baguma bakindagurika ubutarari kandi bari ngaho baguma bavuga amatangazo ntibashyire mu ngiro bareke kuvuga ngo tugire tuvuge ngo twiyamirize niyamirize abantu ariko barapfa badoza abantu barahese nibareke ahubwo gusubira gushira mu kanwa z'amatangazo bakora amatangazo ngaho ahandi kuvuga ngo amatanga ariko abantu barapfa usanga hirya no hino baguma bidoga ubunye byashikiriye inyuma y'igisagara bigisagara cyose bakaguma batangaza ibintu nyine bitaja ntibize ukarabara ngo hafi ngo baye hanyuma mu masaha make ngo baduze none ivyo ni biki birateye ikibazo cyane kweri n'imvugo z'aba bagabo zirateye ikibazo nicyo gituma bakura amatangazo ngaho nibashyire mu ngiro batabishoboye bakure.
Prudence urakoze.
Sawa sawa.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Donatien ndawe arategereje kuri telefone. Donatien wiriwe neza?
Ndagize mwiriwe kuri Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane kuduha akanya.
Hita rero uterera rwose.
Yego kuri ibi bintu twari ko tuvuga n'ukuri mwariko mutubwira ku bwana matangazo asohogwa n'abantu batandukanye biraboneka yuko ikibazo cyacu cy'u Burundi cyitaweho n'isi yose. Ariko rero hari ingorane imwe tubona ibyo kuguma mu majambo n'ukuri nk'uko benshi bari kubabivuga n'ukuri kwa mungu byaturengeye nyine baraye ukuntu bo dutabara kuko abanyagihugu turahanze y'u Burundi wumva intambara hirya no hirya abantu bicana bicwa rimwe na rimwe bikaboneka babisha ariko ngo amatohoza noneho ubu nta n'ibyo twumva by'amatohoza rero twasaba yuko amakungu yopasi n'ukuri akagira ingingo afashe akaturungikira nk'inteko zoza kudukingira sibo abanyagihugu turahonye.
Donatien urakoze.
Murakoze cyane namwe mutubere ijisho n'ukuri mutubere n'ijwi uko abanyagihugu turabantu batagira ijwi ariko mutuvugire namwe.
Namwe muba mwivugiye ubu ngubu tuba tubahaye umwanya. Urakoze rwose. Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare Janvier. Janvier wiriwe neza?
Mwiriwe.
Uratangaza iki?
Ndashaka kuvuga kabisa kuri ibi birimo kuba mu Burundi. Ibyo oni yagiye kuvuga je ndaha i Bujumbura amakungu kuba hagurutse agashaka kuvuga kuri ibyo koko twe turabitahura kandi turabishima ariko igiteye impungenge ni uko ukuntu bagumiza mu majyambo bakavuga ngo ibindi n'ibi ariko igihe cyo ashaka gusaba nyamukuru ikintu cyose baze baragiha umwanya wacu icyo ushatse kuvuga ndavuga ikihutirwa aha mu Burundi ariko turabona ngaho i Bujumbura ikihutirwa gikenewe gufashwa ibiganiro
ni iki
ikihutirwa n'ukuri nibarabe nimba hariyo amakungu amashyirahamwe arengera akemwa muntu bihutire badufashe baze baraba ukuntu abantu bariko barahambwa mu binogo vy'ivu bakashumura imodoka ari kazana igapakurura n'ibipawu ntakuru wari uje igitori kiziga ntakuru wari uje gitabariza umuntu kumbure ahubwo turashaka bagerageze bagire ibishoboka ubwo batabara neza abo basoda bakenewe se bakenewe wiki ubwo niba dufashe hanyuma dushobore guhamba abantu bacu tubahamba n'iteka uramushyira ku ishuka ukumva barakurashe ukumva baragize iki nukuvuga umuntu azigafatwa umenga ni bitumbutumbu by'ibitoke bashira mu mwavu kugira ngo hanyuma azazoroje umwavu wo gushyira mu mirima.
Janvier, urakoze.
Nabo murakoze, ariko muri utabarize haza abantu amashyirahamwe arengera abashyirahamwe atabara adufashe guhamba abantu gusa nta kindi.
Ye, ndibwira ko amwe namwe abyumva. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho duhamagare Goreti. Goreti, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Umeze ute se Goreti we?
Jewe ndamahoro buke buke.
Ye, tanga igitekerezo cyawe kuri aya mahanga n'ibyo avuga.
Jewe nagomba gutanga igitekerezo na cyerekeye ibyo umutekano mukuri ngaha muri iki gihugu. Ndabona neza yuko muri make ayo mahanga ntacyo ariko aradufasha. Kubera bariko baravuga ngo amatangazo. Amatangazo ntacyo tubona ariko aratumarira, kuko abaduka igije nibo bariko baratwica. Hajyewe n'umukenyezi mfite abana.
Ufite abana bangahe?
Mfite abana, jyewe mfite abana bane. Mugabo ndafise umwana w'umuhungu w'umusore afite nk'imyaka 19. Mbona neza yuko ntahagenda ku ishuri ntakiga. Ntakiga kubera umwanya uwo ari wose avuga ati baranyica. Nibaza neza yuko tutakiba mu gihugu ahubwo twaba tuba nko mu ishyamba. Kubera mu ishyamba niho igikoko bavuze ati kiruta ikindi ngupfu kica kikirya. Nkasaba yuko ayo mahanga ahubwo yoreka kuvuga iby'amajyamba, ahubwo akaduza kudutabara iby'ibiganiro bakabireka ahubwo bakazana badutabara.
Noneho duhamagare Gilbert. Gilbert, wiriwe neza?
Ndiwe cyane.
Bite Gilbert we?
Nihore nayo nyine twashima.
Ye, igitekerezo cyawe ku by'amahanga avuga?
Amahanga yavuze kufashira mu gatabona ngo nta kiza nk'abantu bari akuma bamerekwa nabi. Icyo mbona ni ko abantu bari mu mishyamirano hamwe bagatuma amahoro s'abanyagihugu ntacyo dukeneye. Twari twitiye abanyamahanga ikibazo kiri cyacu twumvikane, kuko kwicara ntacyo bimaze urazi batanguye gupfa mu marara.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Gilbert, urakoze. Noneho duhamagare Ferdinand. Ferdinand, wiriwe?
Wiriwe.
Umeze ute?
Namahoro.
Igitekerezo cyawe?
Bo, jya igitekerezo cy'uwanjye mbona yuko ako haguma haba ibintu by'intambara mu Burundi, gikuru nibaganire. Mugabo ibiganiro bigiye kuba ntacyo haba umugwi umwe uza gutera kubera ari cyo batumvikanako. Ama ibyo kuvuga ngo ibiganiro ko ari umugenzi wanjye numvise avuze ngo ibiganiro nibibaye ngo akwiye kuza inteko za ONU na makungu azadutorera umuti i Burundi. Twebwe Abarundi ubwacu nitwe twibwira tukicara tukayaga. Kuko kugira ibibazo ngo ubutware igihugu ngo ntibamwumva kumwe, icyo kibazo kiri mu Burundi biragaragara ko ari ikindi kintu kimwegeza inyuma. Nicyo gituma ni muri komanere yanjye nagize ati nama isumba ingimba. Ikuntu iyo intambara ahanini Abarundi ubwacu twokwicara tukayaga tugasubiza hamwe atamaraso adinze guseseka.
Ferdinand, urakoze.
Yego.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro murisanga. Uyu munsi turimo turavuga ku byo amahanga yamaganira kure ubwicanyi bwabaye mu mirwano yo kwa gatanu i Bujumbura. Kuri telefone dufite Reverien. Reverien, wiriwe neza?
Wiriwe neza, ndavumba cyane.
Umeze ute se Reverien?
Basine Imana, uko biri kose.
No, ku iby'aya mahanga urabitekerezaho iki?
Icyo mbona nabujya n'amahanga hari ibintu bimwe akwiye kwitondera. Kubera kuko urabona nk'ubu leta yarafashe irarungikira imitahe abantu biyemange yuko bagiye gutera igihugu cy'u Burundi, kandi biyemanga yuko ari abantu bariko baragira ibintu by'imigumuko muri igihugu cy'u Burundi. None amahanga kugeza kuri ino saha nta muntu n'umwe irarungika, kandi izi yuko abo bantu ibitse aribo bariko baratera akajagari mu gihugu. U Rwanda nuko hariho abantu banuka imitahe, kandi barazi yuko aribo bantu bariko baratera izi ntambara zingaha mu gihugu, mugabo nta n'umwe baraza barungika ngaha mu gihugu.
Ubwirwa n'iki ko aribo batera se Reverien?
Oya, barabyemangira, barabizi, kandi nabone bamababyandika no kubyandika.
bakabivuga
ni nkandi wabyanditse ni nkandi wabivuze
ipankrasi kintaya hari amajambo aheruka gusohora amajambo yasohoye na wene
avuga ngo iki
bemanga yuko ari abantu basigikiye ibintu byabaye nyangoma wese na wene ibi bintu byabaye na wene rabyemanze avuga ati twebwe tugiye gutera igihugu cy'u Burundi mugabo amakungu aho guhanga amaso abantu nyine bavuga yuko bariko baratera igihugu cy'u Burundi ahanga amaso igihugu cy'u Burundi ngo tuyigire amatohoza nabanze kwabonye ne bemanze yuko aribo bagiye gutera igihugu cy'u Burundi
ye reverien urakoze
namwe
radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare Armel wiriwe neza Armel
ndabaramutse namwe
umeze ute se Armel we
ibintu nibuke kabisa
aya mahanga ibyo avugura bitekerezaho iki
aya mahanga ibintu avuga cyewe no vuga ati ndisomeye cyane kwamara amajambo gusa kandi nawe nyene hari nayo bari mu baduhinda kuko nimba babiganiro ikibazo cya hano musa kabari Arusha Arusha bayigiyemo utumenga basinye ibintu zihenze umenga bazoshikira ubutegetsi uno munsi bavuga bati ibintu bitagenze uko hazobiri none abo oyi nibo bahera ko bagatangura kubabaza ati none ko ibi biri ko bizaba ni bande babitera hariho n'abatakivugira ku iradiyo abo umuntu utangura kubahera akabo n'abazi ibibazo biri ko byabera mu Burundi kuko nabongera bari barabazi integuro yabyo
muteze amatwi ikiganiro muri isanga noneho duhamagare Benyamini ndibwira ko ari na Benjamin mu gifaransa Benyamini wiriwe
mwiriwe nabi
wiriwe nabi
wiriwe nabi
gute se Benjamin
buze gukita amasangiri ndibwiriwe nabi sumugani kandi se gikita mu ese rada yuko mu bizi na buri ngaho rabi nagira ngira no rekora twumvirize ibintu byabaye nakabira bwo ntacyo cyabaye ni ko bade bana n'umwe bagomba kwibizuje badufata nk'ibizuje ndahenda abantu umbwira ukansigurira neza ukungene sendi desidite efuneri bagwanye imyaka n'imyaka batari bwakake amakambi hama hagati haza abantu bitwa ngo batata amakambi kandi bavuga yuko basobanura banywanye n'abanyagihugu kubera iki baje kwataka amakambi batajya kwataka abapolisi ngo turumvikane jendi mujene nariyumviye neza abantu bari kubaricwa bari kubaraswa bakirizwa induru zivuga nagenda kubwira na byo byanjye byarafashwe
wari wafashwe nande
nafashwe n'abapolisi rero bidukuru
ba leta
n'aba sipolisi ba leta
bajya kugufungira hehe
baradufukamiza hakaza umuntu avuga ati jewe ica jewe ahagare ndagana ndaje kugera aha nta muntu umwe yari arimo uvuga ngo yarafite inkoho kwari yambaye ikintu ikindi kibazo hajya ku makambi n'umukinanira hari metero zingahe kugira ngo bashobora kuvuga ngo bagwanye kuri iki bataje kubafronta abo bantu ariko baragwanya amakambi bakaca baza inyuma mu kinanira bakarigita abantu mu myaka igihe y'amakambi mu kinanira y'ikambi kuri iki bataje kugwanya abo bantu kuko bafite ingugu n'ubushobozi ikindi nacyo biraboneka yuko no kuri byo nabenge ndakubwira birafokasi n'abatefu nabwiye ati gesita ku ishuri ngahe gisinge ibyayo ibyayo hari abantu bikunda mu mbugira kure bagenda bakaca bagaje ku mayunivesite barara abajene ukajyona bagomba gutuma ibyo kimwe usanga bahije
imbonera kure bose si abajene
none abajene n'abajene mugabo urumva bo bahembwa ubwo abahembwa imanyembwa y'abo bagabo nyine batuma kugira abaganda gura abantu ndetse nyine kubwira icyo nkeneye kubaza si kimwe ndakeneye kumenya eske byaba namwe bitore na proje y'abajene ingine mwabesha babona isoko yuko ari ukwica kwama cyangwa mbiya dutera ubwoba kugira ngo duhunge dute twumuntu nyine dufite tujya nta matungo menshi dusema uko yasize twavuke inaha nyine ego si cyo ngomba gusaba amahanga n'amakungu ego diplomasi igira ba metode two eske bari indiriye genocide yo kugiye kwitwa abantu mu gihe cyo interview ibyo bari indiriye ndo ko cyo amagana atanu n'ubwo byo kumvikana kwa fiti umuntu n'afa ku munsi ushike n'isi ngari ngara fumu usanga abantu bamugurishwa n'igihugu barakwiye ngo gufata vomye prevenir que guérir donc de l'équipe qui nous comme le pied de
Benjamin reka duhe n'umwanya n'abandi urakoze cyane
murakoze mumenye kuraho kuri musore kubwirwa n'abantu bateze mbaye ni nagahamya mu myaka
ye noneho duhamagare Ibrahim wiriwe neza
mwiriwe cyane
umeze ute si Ibrahim we
oya ni habi n'ukuri
komeza utange igitekerezo cyawe
bojo ico nagomba mvuge rero kwa ya makungu burya burya biragoye n'ukuri ibintu byo gupfa gufata gutyo minenegwe ngo bavuze guca ngo bavuduku agerageje kugira analiza duhere nko muri Cote d'Ivoire abantu bapfuye kuri Rurambabo amakungu yari ngaho mu Rwanda yego nari nkiri muco baravugaho nyabwoko ryabaye amakungu yari ngaho uje muri tini gushika aho ubukunye bamwiyomorera yabasesemye amakungu yari ngaho ibyo rero jyewe uje umunsi amakungu ariko aravuga ngo turiyamirije turiyamirije birababaje gusa ahubwo nta cyizere twe dufite ku makungu kugeza ubu ibakore twe tubibone kuko gendaze nk'ukungene bagenzanje baraye babonye amahano ni ukuri nta cyizere jye niko ndumva ngo barababajwe ngo barababajwe nanjye ndababara numva ibyo barababajwe gusa.